Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 9 gitugutu n'umwaka 2025 n'uti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye ibiriho cyangwa imwaramutse bivanye naho muherereye imyasango y'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi ngo nkurunkuru zikurikira ga cy'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuruno wa kane ku mutumba mwange muri komite y'umwunge naho kitamenyeka neza bakibonye bibaza ko ari umurobyi yahora akorera ku kivuko cy'umurumwunge abanyagihugu bariyamiriza ubwicanyi buri iyi minsi bwivunogoje muri ako karere iterabwoba n'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri komine Musongati ubu ryatangiye kubonekeza ku bajejwe umutekano aho bagize ngo baratabara baca bagirwa ko iterabwoba bagahindurirwa mbere n'akazi bagakorera ahandi abanyagihugu bo muri zone Musaga bariyamiriza ingendo y'abadandaza b'isukari batubahiriza ibiciro byashinzwe na leta ibyo nabyo bakabikora abajejwe imvano umutekano barorera aya n'ayandi mu kuganya sankasi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
nasubiye kwaramutsa hari ikiziga cy'umugabo cyatowe muri kano gatondo ku mutumba mwange ni muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga icyo kiziga naho kitamenyekanye neza bakibonye bibaza ko ari cy'umugabo yahora akora akazi k'uburobyi ku kivuko cyo mu Rumonge abanyagihugu bariyamiriza ubwicanyi n'ubusa n'ubwimonogoje muri ako karere inkuru ya Julienne Muzinga
nk'uko amakuru ava ngaho muri komine Rumonge abitumenyesha icyo kiziga cyabonetse mu gitondo cy'uwo wa kane bamwe mu banyagihugu bemeza ko kuva icyo kiziga cyari kiryamye gushika nko ku metero 200 yibonekeza amaraso bigaboneka ko yishwe abanje kubohwa cyane akawegwa amaboko mu mugongo nk'uko ababibonye babivuga bavuga kandi ko yari afite ibikomere byinshi mu maso ku mutwe no ku maguru aho bamukweze hasi bamwe mu bakuru bo mutumba bikeka ko uwo mugabo yoba yishwe n'imbonerakure zikizura mu ijoro bemeza ko bahora bamubona mu bikorwa by'uburobyi canke muri karitsiye Birimba mu gisagara ca Rumonge ariko ku mwirondoro wiwe batawuzi ku munsi wa kabiri umukenyezi w'imyaka ishika 20 yarakerewe n'uwo bubakanye ku mutumba Mutambara aho nyine muri komine Rumonge uwamukereye bari bubakanye akaba atarafatwa abamuzi bakemeza ko nawe nyene yari imbonerakure y'umugambwe DFDD abanyagihugu bo muri komine Rumonge basaba ko igipolisi cyokora amatohoza ubutungane bugashengeza abakora ubwo bwicanyi
hari umugabo wo kumutumba Kirema wo mu gisagara cya Kayanza kuva ku kiyo wa gatatu ari mu minwe y'igipolisi cy'inyemera mabi kumvu zikwikekwa ko ariwe yoba yarishe ubwo bandi bubakanye ubwo bwicanyi bukaba bwabaye bigiro rya hirya y'ejo ku munsi wa kabiri ubwo bubisha ngo bukaba bwo bwavuye ukaboriwe nk'uko abajejwe intwaro babishikiriza aho bongera koko nubwo bari bubakanye aho raharangwa ukutumvikana bitewe n'uko umugabo ngo yasesaguye ibyo mu nzu abijana mu kaboriwe abantu babonye uwo mugabo n'umugore wiwe ku munsi wa kabiri bakavuga ko birirwanye bitako batahabwije kandi bihereje udukanywa ku bwabo bantu bababonye bibaza ko babatase batashe hanyuma uyu mugabo agaca yicisha umugore wiwe bageze mu mwunga bo hepfo ya quartier Muyange iri mu gisagara cya Kayanza ibyo bakabishikiriza uko kubera ko ukiziga cy'uwo nyakwigendera cyatowe muri uyu mwunga ngo haboneka ko yishwe akubiswe ikintu ajejwe intwaro bagahamagara bubakanye niyo bakigerera ngo kuko bishika ko aho akaboregwe kavamo ubugizi bwa nabi harimo n'ubwicanyi muri komine Musongati mu ntara ya Burunga bindi byifashe neza kubanye politiki batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi ivyo mbere biriko bishikira n'abajejwe umutekano muri ako gace ka Giharo abari mu mugambi ipo na bavuga ko bariko barahohoterwa mu gihe abapolisi baba bariko barabakorera kugira ngo batuganirize bavuga ko iterabwoba canke bagakurwa aho bakorera bakarungikwa gukorera handi n'ibyo Pacifique Ngeshimana
hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri gitugutu 2025 izwe na karuta imana arogwe mu mugambi w'ipro na muri aka kare ka Giharo yaragabwe ko igitero n'umugabo yitwaje igipanga nkuko bivugwa n'abanyagihugu bari ngaho izwe na karuta imana yari mu kabare aho yari kwivuna akanyota ngo niho haza umuntu afise umupanga ashaka kumutema ku rutugu umugabo yahagaritswe gukora ibara azwi ku izina rya Pierre Sahabu niwe yagirizwa ico gitero nkuko bivugwa n'ababonye ibyabaye uwo Sahabu yarahamagawe mu gipolisi bukeye kandi imbere y'inyamiramabi yaravyemeye ko ariwe yagomba kumutemagura ariko uwo mopeji naho yamwumvirije yavuze ko atabifitiye ububasha bwo kubandanya amatohoza ngo yongeye avuga ko azoshikiriza dosiye ku rwego rwo hejuru muri parike ya Rutana ariko gushika ubu iyo dosiye ntirajika muri parake bamwe mubazi uko byagenze bavuga ko uwo mupolisi ngo yoba yatinye guhindurirwa hakora nkuko byashikiye mugenzi we Giribere niyo nizigiye yaheruka gukora dosiye ijanye n'igitero cakozwe kuri Theoneste Juma nawe nyene arongoye umugambi w'ipro na muri zone Giharo mu kwezi guheze yaswe kuganda gugwa uwo nawe inyuma yo gukora amatohoza abandi bari batinye yavuye ahindurirwa aho yakorera uko gutinya kwinyamira mabi byerekana neza ukuntu igitsure c'abarongoye politiki muri CNDD ngahe Giharo kimaze kwigarurira igisata c'ubutungane abanyagihugu bavuga ko muri Giharo iyo umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi agiriwe nabi akesha amatohoza arahagarara imbere y'uko dosiye ishikanwa mu butungane kandi iyo umupolisi agize cakoze ari mugwa canka kitwa abanyagihugu baribaza nimba ubutungane bw'u Burundi buzokwemera gushika ryari ko abakorewe amabi batunganirizwa tankunzi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru kwa radio Inzamba Gateka kawe twagerageje kurondera umustantire wa komine Musongati kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko nitwashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa
Inzamba
bido kuri bishi banyagihugu bwo muri zone Musaga muri komine mwa ngo kabari abadandaza bisukari bitugize ibiciro uko bishakiye abajeje intwaro n'umutekano barurera basaba ko ibiciro byashinzwe na leta byo kubahirizwa n'inkuru ya Jean Georges Kibogora
nkuko makuru avumbuye mu banyagihugu bwo muri zone ya Musaga bitumenyesha udandaza wa cyane cyane udandaza wa bisukari uri ko rukogwa mu kajagari ntangere ayo makuru avuga ko igiciro cy'ikiro cy'isukari cyashinzwe na leta ari 600,000 ariko ku isoko yo kumusaga mu kibugu hagati y'ibihumbi 800 n'ibihumbi 900 ibyo biruko mu gihe mabuteke hoho ikiro kigurishwa hagati y'ibihumbi 800 n'amajana 5 n'ibihumbi 10 ikibabaje abo banyagihugu ngo nuko izo zose biba abajeje intwaro n'abajeje umutekano barorera bakirabira hijya basaba ko ibiciro byashinzwe na leta byo kubahirizwa
Tegi kujari duwa hili zwe. Itegi kujari tarishigwe mungiro. Awajiri mwaro. Tugari kulikia na hama juwa hili. Kukwa kitu mdika nukuhu. Deki shingiri tegi kichiro. Chiri humbi vitanda. Ikiyo sisu kari kabugubi humbi chenda. Nwene. Ije nidi humbi vitatu vichavija hezi. Kwa sajeta. Ilaari kulikia nile hafi. Chati watu chisu kani na kani sangi lango. Gahamu zone ya musa.
Kuna imba kinga yose. Uruganda kwa radio Inzamba Gateka kawe. Kwa gira geze kurondera umukuru wa zone Musaga. Choki mne na komiseri. Arungoye. Igipole singa huku Musaga. Kugira mwa watangu mucho. Kulichu kibaza riko. Nizuwa shuwe kubaronga. Kuli telefone zabo. Ngendanwa.
Urakoze Jean Georges Kibogora ishirahamwe ya Jenari kwanya ikibi n'akarenganyo biciye mwitonzi birashimishwa n'ingingo iherutse gufatwa y'ukongera ikiringo intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu mu byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi Kayitani Zongo ishirahamwe ya Jenari ryatera intege iyo ntumwa idasanzwe rikamusaba kugwiza ingufu no guhindura umukenyuro kugira ngo ashobore kudoma urutoki ku mabi yandi abandanya akorerwa abanyagihugu k'inyegero atacamira dutega amatwi Jean Louis Imana
turashima cyane bimwe by'imva mutima kuko ibyo byerekana yuko ibihugu byinshi bishimbe jisho ihonyangwa giruye ry'agatsaka ka kiremwa muntu mu Burundi ariko rero ukongereza ikiringo dusaba yuko byojana no gufata ingingo bakabanza kuraba ibicegeranyo yatanze urya gahetazongo ucegeranyo yatanze mu minsi heze bakaraba yuko ibyo yavuze hari akarusho byatanze basanze atakarusho bagaca bafatira ingingo vuba bwango ico gihugu cy'u Burundi kibazerekeye ibyo bayahanuka hanu ibyo bihugu vyamutwe bijya 23 vyatezwe guca bifata ingingo yuko mushigikiza ibikogwa mu kumufasha gutera igitsure ubwo butegetsi ubunyanga agateka akirimo muntu dusabye rero dushimitse yuko kuri raporo izokurikira gahita zungwa zutanga dusabye yuko ko cyafatwa ingingo ruhasha igondoza abategetsi cyane cyane uhereye kubo hejo kuko ibyo biba twamira ibyo byama biba dukoma induru ariko ugasanga nta na kimwe bashaka guhindura mbere bakanadukengera bakaduhana n'imbwa iyo turiko turasemerera tuvuga tuti nyabona nyabona reka kunyuruza abantu nyabona nyabona reka gufungira abantu busa nyabona nyabona reka kuboreza igufa abantu nyabona nyabona reka gusonzesha abene Burundi ataco mubahora rero dusabye dushimitse nyuko ya ntumwa ya nations ni mu kibazo cyo cyagataka kirimo umuntu ku Burundi yokomera nk'umuzinga hanyuma ikongereza ububasha mu gutuma ijisho akarereka rwose kuko hari ibyo banyegeza bakabikora mu ijoro hajya abantu baryamye ibyo by'ubunyanga byateye akakiremwa muntu biri mu bice myinshi kandi ni byinshi
inunga haduce dusozera no makuru nkabashimiye mwizwi mwese baduteze yombi ngashimira n'abagenzanje wese ubiti kiwe bamfashe uko abaturukaniriza mugire aho mwamuraho imwanya mu byanyu n'agahwana